uyu mwumva ni radio ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika rigikubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese mugiteze amatwi kuri uno munsi wa kabiri itariki 16 z'ukwezi kwa 10 mwaka w'2018 muri studio i Washington DC muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ndabaramukije ndabaha ikaze mu biganiro byo kuri Nosa.
Ivyo vy'amasezerano y'urusha n'ivyo vyatumye uyu mwandagara wose habingorana. Amasezerano y'urusha twarayemeye n'ivyo mugabo ese tuzokwama amasezerano y'urusha imyaka yose. Abantu bazoza bakenera abantu bagire kudeta kubize ngo hazoba amasezerano y'urusha azobashira hamwe n'abandi. Uno munsi twiye dushaka kugira ikizira.
Uyu ni Gaston Sindimwo icegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi avuga ku biganiro bihuza abarundi. Iyo nkuru hamwe niyerekeye abagize inama nshingamateka y'u Rwanda bahangayikishijwe n'igitigiri cy'abaregwa ibyaha bya jenoside bari hagati mu gihugu n'abagihunze bakidegembya, hamwe n'andi makuru avugwa hirya no hino ku isi twayabateguriye ikaze mwese. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe kandi tugiye kwishikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Amahoro neza Aloise.
Amahoro Oriana. Turahera muri Zimbabwe. Icegera cy'umukuru w'igihugu muri Zimbabwe Constantino Chiwenga hari muri Afrika y'Epfo kwivuza ibikomere yatewe n'igisasu cyaturikijwe igihe bari mu myiyamamazo mu kwezi kwa gatandatu. Hari makuru yashikirijwe n'ikinyamakuru cya leta ejo ku munsi wa mbere. Grenade yaturikiye mu myiyamamazo ya politike yabereye mu gisagara cya kabiri cya Bulawayo yishe abantu babiri ikomeretsa gato Perezida Emmerson Mnangagwa mu gicegera cy'umukuru w'igihugu Chiwenga yakomeretsa ariko bitarenze urugero. Mnangagwa yagiriza abayoboke ba Grace Mugabe n'umutambukanyi wa Robert Mugabe kwaribo bari nyuma y'ico gitero. Chiwenga yaramaze indwi irenga ataja habona bituma haba makenga ku magara yiwe. Yagiye muri Afrika y'Epfo kuwa kabiri nkuko bishikirizwa n'ikinyamakuru cyaho muri Zimbabwe Herald. Muri Afrika kandi igihugu cya Gambia cyarashizeho komisiyo ijejwe kumenya ukuri no kunywanisha abanyagihugu uzotohoza ivyaha byakozwe na leta y'uwahoze ari Perezida Yaya Jammeh. Yagirizwa kuboreza igufa no kwica abatavuga rumwe nawe. Abahohotewe ababonye ivyabaye hamwe n'abagirizwa ibyo vyaha bitekanijwe ko batangura kumvirizwa mu mpera z'uku kwezi. Ibikorwa byo kubumviriza bikazomara imyaka ibiri. Jammeh yatwaye imyaka 22 inyuma yo gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'1994. Yahungiye muri Guinea Equatoriale mu kwezi kwa mbere 2017 inyuma yo gutsindwa mu matora yashikanye ku butegetsi Perezida Adama Barrow. Kwigenekerezo rya 17 z'uku kwezi nejo ku munsi wa gatatu OMS nihizotunganya i Geneve inama kuri Ebola yugarije Repubulika iharanira demokarasi ya Congo. Kuva mu kwezi k'umunani gushize Ebola imaze guhitana abantu 135 mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Inama itegekanije kwemeza nimba ari kiza kibangamiye isi nk'uko byabaye mu 2014 aho Ebola yahitana abantu barenga 111,000 n'amajana 3 muri Guinea, Liberia na Sierra Leone muri Afrika y'Uburengero no kukiza cha Zika mu mwaka wa 2016 muri Amerika y'Epfo. Leta zumwe za Amerika Ekleziya Katolika i Washington DC yarasohoye urutonde rw'abahoze bayikorera 28 ivuga ko bagiwe n'ivyaha bifatiye ku gitsina kuva mu mwaka w'1948. Mu rwandiko rwasohowe ejo kuwa mbere Ekleziya Katolika i Washington DC yavuze ko ari intambwe ikomeye izoshikana kugushira ahabona ivyabaye kumenya abavyagirizwa no gukira. Ekleziya y'i Washington yatanguye kuja mu bibazo kuva aho umwepiskopi mukuru yahoze yirongoye Kardinale Theodore McCarrick yagirijwe kugira imibonano mpuzabitsina n'abana hamwe n'abakuzi acakurwa muri ayo mabanga mu kwezi kwa gatandatu. Makarike mu nyuma yaciye ahitamwo gutanga imihoho. Igihugu cha Arabia Saudite nacho kiri mu myiteguro yo kwemera kumumenyesha makuru Jamal Khashoggi gushikuba tazwi irengero yishwe. Ibyo byashikirijwe mu bimenyesha makuru bitandukanye bya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo bimenyesha makuru bivuga ko byatohoje amakuru avuga ko urupfu rwa Khashoggi rwavuye ku bibazo byabajijwe haba kutumvikana. Televiziyo CNN yaha muri Amerika yashikirije ko bari inyuma y'ubwo bwicanyi bagira bamunyuruze bamukuye muri konsula ya Arabia Saudite ya Istanbul bamutware muri Arabia Saudite kubarizwayo. Ayo makuru avuga kandi ko leta ya Arabia Saudite yoba itegekanya kuvuga ko icwa giwe ryabaye atamutegetsi abitegetse kandi ko ababikoze bazo vyishura. Ubudagi nabwo bwarohereje mu gihugu ciwe c'amavuko ca Maroc wagirijwe kugira uruhara mu bitero by'iterabwoba byo mu kwezi kw'icenda ku itariki 11 2021 aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Munir al-Motasek yaramaze imyaka ishika kuri 15 mwibohero mu Budagi imbere y'ukarungikwa muri Maroc je ku munsi wa mbere. Mutasek yara yafunzwe ko yafashije Mohamed Atta yari umudereva w'indege yakoreshejwe muri ivyo bitero byabereye mu bisagara vya New York hamwe na Washington. Abategetsi bizo ndege abadereva bizo ndege bari abanywanyi ba Al-Qaeda ishami ryo mu gisagara ca Hamburg muri ico gihugu nyene co mu Budagi.
Urakoze ya Louise kumakuru udushikirije. Bunaho umwanya wa makuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda. Abagize inama nshingamateka bahangayikishijwe n'igitigiri cy'abaregwa ibyaha bya genocide bari hagati mu gihugu n'abagihunze bacidegemvya. Ibyo byagarutswe ko kuri uyu wa mbere aho inama y'igihugu yo kugwanya genocide CNLG yashikiriza raporo yayo y'umwaka wa 2017 na 2018 kubagize inama nshingamateka. Ninguru ya mgenzu wa chwasum takaboi.
Imbere y'inteko ishinga amategeko imitwe yombi komisiyo yo kurwanya genocide CNRG yavuze ko hari abantu basaga 5,000 bagiye bakatirwa n'inkiko gacaca bakidegembya kugeza batarakora ibihano byabo. Perezida wa komisiyo yo kurwanya genocide Manuel Havugimana yabwiye abagize inteko ishinga amategeko ko hari dosiye zisaga 350 zakozwe zigashyikirizwa minisiteri y'ubutabera kugira ngo harebwe uko aba bantu bakongera gufatwa. Ariko abadepite bagaragaza ko nubwo hari ibyakozwe ariko bikiri bike ugereranije n'abakiri hanze batarafatwa. Uri depute Barikana Eugene
mukoze urwo rutonde rw'abo bantu babi bakwepye urwo rutonde rugashyikirizwa inzego zose inzego z'imitegekere yewe n'inteko n'abadepite bose aba bantu bagashyikirizwa rwose inzego zibishinzwe.
Hari abasanga ikibazo kitagarukira gusa kubakoze ibyaha bari mu gihugu imbere ko hanashyirwaho imbaraga zo gushakisha n'abasize bakoze ibyaha bagahungira mu mahanga cyane cyane bari barakatiwe n'inkiko gacaca. CNRG itangaza ko igihugu kimaze gutanga impapuro 800 zisaba ibihugu guta muri yombi abakekwaho gusiga bakoze genocide mu Rwanda babihungiyemo. Ariko abagize inteko nabwo bakavuga ko bikwiye gushyirwamo imbaraga ziruti zakoreshwa gubu. Wini depute Muhongayire
mu by'ukuri numvaga twarenga umwanzuro wo gushishikariza ari tukagira ikindi kintu dukora nidushaka dushyireho manda darezo kubafata ariko natwe ingufu tugomba kukomeza tukazishyiramo abangaba bakoze ibyaha bakahanwa abanyarwanda bakabona ubutabera.
Nta cyizere gikomeye komisiyo yo kurwanya genocide yigeze itanga kuri iki kibazo. Gusa Bwana Emmanuel Havugimana uyobora iyi komisiyo yasobanuye ko gufata abakoze genocide ari ibintu bitoroshye.
Kugira ngo rero bazafatwe bose nababwiye yuko ministre yatanze amabwiriza ariko nabo bafite amayeri menshi yo kwihinduranya no guhindura amazina yakumva yamenyekanye hama akajya handi cyangwa akajya no mu mahanga. Nta wababwira ngo bazafatwa bose barangire ntibishoboka. Ibyo bizafata igihe kirekire tuzafata ubisige. Ibihugu ni byinshi isi ni nini uzabona ko akekwa mu Rwanda zimuka ajye muri Congo ave muri Congo ajye muri Gabon ajye muri Cameroon bazunguruka isi yose ariko kugira ngo uzavuge ngo 100% zabafata byo ntabwo nayo bizeze.
ikibazo cy'abana bacitse ku icumu batazi inkomoko yabo kuko jenoside yabaye bakiri bato cyongeye kugaruka muri raporo ya CNRG mu bigaragara nta mwanzuro ntakuka wafashwe kuri iki kibazo ari nayo mpamvu abadepite basanga hakwifashishwa ikoranabuhanga mu rwego rwo gutahura inkomoko y'aba bana. Uyu ni depite Faziri Harerimana.
Iki kibazo kitakemuriwe mu tegeko kizanagaruka ku bakomoka kuri aba bana, ariko mu tegeko ry'umuryango nibagaragaza yuko aba bana bashobora gukoresha DNA kandi amafaranga akarihwa na leta, icyo gihe kibazo kizaba gikemutse. Nanone nitujya mu tegeko ry'ubwenegihugu rigaragaza ubwenegihugu nyarwanda bw'inkomoko ubwaribwo. Uyu munsi bano nibahabwa ibyemezo by'inzira cyangwa iki, abana babo bikazabageraho bikaba ikibazo, tugomba kugaragaza yuko aba bana basanzwe ku butaka bw'u Rwanda bafite iki kibazo ko bafite ubwenegihugu nyarwanda bw'inkomoko. Ibi rero nitubikemurira mu mategeko nibyo bizatuma tugikemura burundu.
Kugeza umubare w'ababana nuramenyekana neza kuko bari bamenyekanye bagera kuri 15 abenshi biganje mu mujyi wa Kigali, ariko bikaba bikekwa ko ababana bashobora kuba ari benshi, nta gisubizo gifatika ababana barabonera ikibazo cyabo kuko kugeza ubu batarahabwa ibyo basabaga ari byo kumenya inkomoko yabo. Komisiyo yo kurwanya jenoside isaba ko habaho itegeko ryihariye rirengera ababana kuko byamaze kumenyekana ko bariho kandi bashobora kuba ari benshi. Asumta Kaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania, muhamagara ku nimero +255 411 2 5 6 9. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri +254 2 5 6 9 2 9 4. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri +355 1 9 9 5. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mu gihe hagisigaye iminsi 10 gusa ngo ibiganiro bihuza Abarundi ku nshuro ya 5 bibe yarusha muri Tanzania, icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Gaston Sindimwo yabwiye Ijwi rya Amerika ko kuja iyarusha ari gutumwanya, ahamagarira abanyepolitike bahunze igihugu gutahuka nyabuna kwitegurira amatora yo muri 2020. Umugambwe CNDD-FDD nawo mu itangazo wasohoye ku munsi wa 6 usaba ko ibiganiro byutahukanwa bikabera hagati mu gihugu. Inkuru ya mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza i Nairobi.
Aganira n'Ijwi rya Amerika, icegera cya mbere cya President Nkurunziza yemeje ko leta y'u Burundi itigeze yanga ibiganiro na rimwe. Ariko Gaston Sindimwo ashimangira ko inzego zitorewe n'abanyagihugu zitazigera zemera ibiganiro by'amagaburanyama canke bishingiye kugabangana ubutegetsi nk'uko vyabaye hasinywa amasezerano ya Arusha mu 2000.
Ivyo vy'amasezerano ya Arusha nibyo byatumye iyi mwandagara wose haba ingorane. Amasezerano y'Arusha twarayemeye n'ivyo mugabo ese tuzokwama amasezerano y'Arusha imyaka yose. Abantu bazoza bakenera abantu bagire kudeta kubize ngo hazoba amasezerano y'Arusha azobashira hamwe n'abandi. Uno munsi twe dushaka kugira ikizira kandi y'amasezerano canke ibiganiro tusobigira ngaha mu gihugu bishyigikiwe na leta kuko niyo yonye n'ibiganiro bizokwama tuzokwama ibiganiro bidahera gushika ryari. Ibyo birateye isoni, umuntu azosina amatora baca bagenda bakerera abantu canke bagwanya ubutegetsi abacava ngo bashaka ibiganiro. Twebwe icyo gikorwa ntacu tuzoshigikira.
Bwana Sindimwo anemeza ko kuja mu biganiro y'Arusha muri bino bihe bisa no guta umwanya.
Ubwa mbere twe nta numwe dukumira dutegura amatora ahuza abarundi bose, ahubwo tubasaba ntibasubire guta umwanya wabo ngo bariko baja y'Arusha bariko baja ahanana. Nta handi hazobaha iteka cyangwa hazobaha ubu butegetsi atari ngahe Burundi. Mugakumye yumvire uyu mwanya bariko barata bariko bagiye kuri abanyagihugu babo bazobatora.
Kubwira nti batowe umwanya, umukuru w'ishyirahamwe Falcon F rigwanya ikimenyane na kamwana wa mama asaba leta kutitaba ibiganiro vyimirije. Jihaha Hakizimana atubwira imvo zawe mutumye.
nuko musanzwe muzi ko ibiganiro biko babera yarusha umuhuza barundi n'icyohero wenje ni mukapa atumira amashyirahamwe amwamwe ariko natumire amashyirahamwe asanzwe akora mu Burundi mu gihe imigambi isanzwe itumigwa yose ari nacyo ituma twifuza ko ibiganiro byo biraho abantu bose ashobora kubyitaba mbere bikabera mu gihugu murazi ko abashyirahamwe yigenga menshi asanzwe ari mu gihugu murabizi ko ibiganiro byaheruka kuba byavuze ko ari bya nyuma tukaba tutumva igituma haguma hariho ibiganiro bihuza Barundi abidahera mu gihe mu gihugu amahoro n'umutekano ahari nyamba abandi babanda muraganira ari byiza ariko twifuza ko ibyo boganira ubiganira mu gihugu kugira ishuri kwitabwa na bose kugira kandi Barundi mu bitandukanye baterere mu budasa bwabo n'ayo umunyamahanga abibamo kuko ibyo azo kumvikana cyangwa kumvikana ari byo Barundi nyene
iki cyiyumviro umugambo uri ku butegetsi ZNDF de duragishigiki Joseph Ntakarutimana icyegera cy'umunyamabanga mukuru wawe yabivugiye mu itangazo wasohoye ku munsi wa gatandatu w'indwi heze hibuka imyaka 5 heze warondeye kwikukira ku Burundi yishwe
umugambwe CDF durakenguruka utwigoro twose twanyicyahiro Benjamin Mkapa arongora ibiganiro bihuza abanyepolitike izo biganiro byarafashije kugira abanyepolitike bari hanze y'igihugu bagaruke mu ruhongore abatari bake bakwamaze gutahuka ibiganiro ibiranga kazozi za keza k'igihugu nacyo gituma bizowandaniza mu Burundi narijya abarundi bazopfundika amatore mu 2020 ngaha mu Burundi nyine kugende neza ibyo bazopfundika byose bikabizopfundikirwa ngaha mu Burundi nyine
icyagira cyambere cy'umukuru w'igihugu nabagaruka kubyabona bikwiye kwihutirwa mu biganiro
tibgani ati mbega kugira ngo migambwe yidegembye byogenda gute kugira ngo amatora agende neza byogenda gute nivyo twifuza ko abarundi bashika ko kwizogira ni ntambwe none we uguma wimata wimata ngo ibiganiro ngo ibiganiro nacho bizobashikiriza ibiganiro byarahaye abo mu 2000 mugo ntazosya iyo mu 2015 nta biganiro tsosya kwemera yuko bishobora guha ubutegetsi kubera bagize ibicanke batya kagumo
kuva hadu tinjane za politike mu 2015 mu Burundi zavuye ukindi kiringo cha president Nkurunziza izo yibaye inshuro ya gatanu hatumwa ku biganiro bihagarariwe na karere muri ivyo biganiro vyatanguriye Kampala mu kwa 12 wo mwaka nyene bikabandanize yarusha nta musi numwe impande zibiri zitavuga rumwe zirigira zicarana ngo zihangane ibiganiro vyimirije bizoba kuva ku itariki ya 24 bishike ku ya 29 ku kwezi eroje uri kaneza Nairobi juju ya Amerika
urakoze eloje kuri iyo nkuru tukivuga ku biganiro bihuza Barundi umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD wemeza ko uzokwitaba ibyo biganiro bizobera hanze y'igihugu ariko ukamenyesha ko ingingo zikomeye zijanye n'amatora zizofundikwa mu Burundi mu mugambwe ipona ho bemeza ko hamwe umuhuza yotumira abandi biyitira uyu mugambwe batazokwitaba ibyo biganiro ni mu gihe yindi migambwe isaba ko ibiganiro vyimirije byovamwo ivyumvikanywe ko ku neza y'abarundi inkuru ya Raymond Zimana
imigambwe yose yemewe mu gihugu cyo Burundi yararonse ubutumire bwo kwitaba ibiganiro by'umuce wa gatanu bizobera mu gihugu cya Tanzania mu mpera z'ukwezi kw'icumi 2018 mu migambwe nka yose babona ko ivyo biganiro vyo bari vya nyuma mu mugambwe w'umwami n'abagabo PMP abagendera banga bavuga ko abanyepolitike bazo kwitaba ibiganiro bari bakwiye gushira imbere inyungu z'abarundi Guillaume Ruzovio arongoye uyu mugambwe akabona ko ivyo biganiro vyorangira hafundiswe ingene amatora yo mu mwaka wa 2020 yo ba mu mahoro n'umutekano
aho bitanga bavuga kumwe na leta arabavuga ngo bavuga kumwe na leta kumva yuko babwiza gukorera ineza y'igihugu bareke gukwegera kujabo gusa yo nahamagarira abanyi politike bose ngo bumve yuko ubu aho bigeze dukwiye kugenda tukicara hamwe kugira ngo dutegurire hamwe ingene tuzoshika mu matora y'ibihumbi 2020 mu mahoro mu mutekano nicyo kizoba kikina tujanye yarusha gutegura amatora yo mu 2020 mu mwumvikano mu mahoro
eka no mu mugambi ipedezi gamibanga nuko babibona Kasim Abdul urongoye asaba ko kwigwa ibikenewe kugira amatora yimirije agende neza kane niyagira hukumirwa ari naco cotuma abanyepolitike bahunze batahuka kugira nabo baje mu matora
integuro y'amatora y'ibihumbi 2020 bizwa ryenga amatora ibyizwa ryenga amakomine bigasubirwamwo cyo bituma twifuza yuko abanyepolitike bose twohurira yarusha twoganira ku ngene amatora y'ibihumbi 2020 iyo amatora meza uwatsinze n'uwatsinzwe bose bemera bati jewe ingufu zanje aho zagarukira naha cyasabara yuko abanyepolitike bari hanze butahuka kugira ngo twitegwe ko igihe n'ikinye bose bahunze no munsi botaha bategwa amatora twese turi kumwe gucyo etwake demokrasi cyacu
umugambo uri kubutegetse CNDD-FDD bemeza ko bazo kwitaba uyo muco w'ibiganiro Joseph Nakarutimana cegera cy'umunyamabanga mukuru uyo mugambwe avuga ariko ko ingengo zikomeye zirabe by'amatora n'igihugu cy'u Burundi sizofatirwa mu gihugu cy'u Burundi
kuganira umuco mwiza w'amiranga barundi muri kahise mbere no muri kazoza bizokwama gutyo ibiganiro byanga kazoza keza k'igihugu nacyo gituma bizobandaniza mu Burundi narirya abarundi bazofundika amatora 2020 ngaha mu Burundi nyine kugira agende neza ibyo bazofundika byose bikabizofundikirwa ngaha mu Burundi nyene
numugambwe Iprona uremeza ko waronse ubutumire bw'uyo muco w'ibiganiro Abel Gashatsi arongoye Iprona avuga ko hamwe uyo mugambwe arongoye wosubira kwitirirwa abandi batumiwe muri ivyo biganiro n'umufasha w'umuhuza vyotuma uyo mugambwe utitaba ivyo biganiro
umuce wa mbere n'uwa kabiri twarashika harusha tugasanga baduhamagaye kwasanga uyitango n'Iprona ngo amizere ugasanga wundi bamuhamagaye ngo n'Iprona nditiki mugabo turazi mu gihugu ko umugambwe adasigana n'Iprona ari umwe uno munsi turongoye kandi wemewe n'amategeko tugero ntize tuvuga tuti mu gihe bo tumira Iprona bagaca batumira n'abandi bantu bitira Iprona ku ruhande n'isha gihe bya bintu nafite ushaka kwemera kuko umugambwe n'umugambo hari naho reba tuko tudashaka ko ibiro by'umuhuza ari byo biza birazana usatagura imigambwe ahubwo hatumire nk'abanyamugambo abo nabo nimba bafise uko bumva batumirwa batumirwa uko bitwa mugabo ntibaze kwinegeza inyuma y'umugambwe uhari uri kurakora uzwi mu Burundi n'amakuru bavuze neza ko dusanze abo bantu batumiwe bitirirwa Iprona ivyo biganiro ntavyo tuzojana
kiretse imigambwe yemewe abandi batumiwe n'amashirahamwe adaharanira ibicaro vya politike abaserukira amadini hamwe n'abaserukira abakenyezi naho uyo mugwi w'abakenyezi udashima kuko uzoserukirwa n'umukenyezi umwe gusa Ibiganiro vy'umuco wa gatanu ku matata ari mu gihugu cy'u Burundi bikaba bitunganijwe kuva ku igenekerezo rya 2024 gushika kujya 2029 ukwezi kw'icumi 2018 mu gihugu cya Tanzania Ibiganiro bitumirwamo na bamwe mu banyepolitike eka n'abari mu mashyirahamwe adaharanira ibyicaro vya politike bahunze igihugu kuva mu mwaka wa 2015 I Bujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte.
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'imvuru nyamukuru zo muri Afrika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika.
Ndagushimiye Raymond. Tukiri mu Burundi hagiye kongerezwa ingufu mu kugwanya amasanganya yo mwibarabara biboneka ko aguma yiyongera cyane cyane muri aya mezi himirije iminsi mikuru irangiza umwaka umushikiranganje jejwe umutekano yabishikirije ku munsi wa mbere mu kiganiro n'abamenyesha makuru ikiganiro cyari cerekeye ibyaranguwe n'ubwo bushikiranganje mu mezi atatu arangiye ni nkuru ya mugenzi wacu Evariste Nziko Banyanka
Ibintu nyamukuru bitera amasanganya mu gihugu cy'u Burundi ni umuvuduko wa cyane n'ubwinshi bw'amamodokari biri mu cegeranyo cy'ibyaranguwe n'ubushikiranganje bw'umutekano no gukinga ibiza mu kiringo cy'amezi atatu arangiye umushikiranganje Commissaire de Police Chef Alain Guillaume Bunyoni abifitiye gihamya
kwa twabivuze ikintu gihambaye cyambere nuko abakoresha ingendeshwa zo mu barabara bose baba batwara makinga baba batwara amapikipiki baba matwara imiduga y'ubwoko bwose bahinduka mu mutwi wabo bakumva yuko babwirizwa gukingira ubuzima bwabo nubwo batwaye n'ibyo bikoresho bafise turavuga ko amasanganya mwibarabara gwira ariko agwira kumvo nyinshi anagwira nuko n'imodoka nazo nyine zagwiri imodoka yari nkeye mwibarabara n'amasanganya bamakeye ariko tugiye kuraba ibiharuro by'ukundi imodoka zinjira muri OB zinjira ari nyinshi bisigura nuko imodoka kuko ziba nyinshi niko n'amasanganya gwira birasaba rero yuko abantu biga gukurikiza amategeko bakavyumva iyo bataravyumva ngo babigendere ego murabahana mugabo bazoza gutora Bodi avuga ngo inkoni ishikira igufa ntishikira ingeso, igishikira ingeso no kwigisha umuntu guhinduka. Ingeso rero itarahera bazoza guhinduka ibara ryaraguye. Ni cyambere rero tubasaba bumve yuko bagwirizwa kugira ku mategeko. Umuntu areke kwirukanga kandi umwanya udasigwa ku mwanya nta wusiga naho bigenza gute.
Muri amezi arangiza umwaka warongoye ubwo bushikiranganje asanga ari muri ico kiringo hagwira amasanganya yo mu mabarabara avuga zimwe mu ngingo zigiye gufatwa.
Hariho ingingo zifatwa kugira ngo abarenga ayo mategeko bahanwe. Izo nazo nyene zikwiriye kubandanya zifatwa mbere mu bushikiranganje bw'umutekano mu nyamirama bigisata kibijejwe baranazikomeje nibwirizwa ribigenga ryara nazikomeje. Hariho ibindi bikoresho biheza bigaherekeza izo ngingo kugira ngo zishobore gufatwa. Hari rero vye nivyo vyuma bamuri kimodokari ikiri kure ushobora kuba gifise mu ntoki canke kikaba gishinze ahantu zigaheza zikagabanya umuvuduko. Ivyo navyo nyene biri muri gahunda biri mu mugambi w'ibikoresho inyamiramabi zigiye kuronka biriko birarondegwa kugira ngo bize bikore. Hariho ivyo gupima abaja kuri vora y'imodokari ibanyoye inzoga nyinshi zirengeje. Ivyo navyo nyene biri mu bitegekanijwe kugira ngo inyamiramabi zije zirabikoresha iyo bikenewe nkuko vyamye. Hari inyubako mu mabarabara ziba zitegekanijwe kugira ngo zishobore gutuma abatwara imiduga bashobora kugabanya umurindi bijya bita amadodane n'ibindi. Ibyo byose rero nibitegekanywa kugira ngo biherekeze ingingo ziba zafashwe.
Ikindi gihanze ubushikiranganje bw'umutekano no gukinga ibiza n'ibibangamira uturere tumwe tumwe tw'igihugu uri ibituruka ku ruzuba canke ku mvura. Umushikiranganje Commissaire de Police Chef Alain Guillaume Bunyoni avuga ibigiye gukorwa mu ntumbero yo guhangana navyo.
Umugambi wo kugabanya ibiza uzorangurirwa mu makomine yatowe nk'akarorero. Izo ni komine za Nyanzarake, ni komine za Kayogoro, ni komine za Mpanda na Gihanga. Aho ni mu makomine iyo kirere gihindutse na gatoyi hama haba ingorane nyinshi z'inzara nacyo bituma ayo makomine yafashwe nk'akarorero kubera iruzuba rwatse rwaka umwanya mutoyi rukuntu na byinshi n'imvura irengeje urugero gatoyi biba mu mwanya mutoyi muri izo komine ikongera hakononeka ibintu byinshi.
Mu kiringo cy'amezi atatu aheze ubushikiranganje bw'umutekano bumenyesha ko bwatujije inkozi z'ibibi ibigwanisho 28 byarafashwe, ibisasu ntezwa ntoke grenade 117, amasasu arenga 3000 byarafashwe. Mu gipolisi cy'Inyamiramabi uburongo bw'ubushikiranganje bw'umutekano akavuga ko hakozwe amadosiye arenga ku 5000. Bujumbura, Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
You're depressed. Everything you did to me, you're driving me crazy. You're so perfect. Let me tell you something, baby, flex. Baby, dance. Life is too short, relax. Give me a kiss now. Find in Miami. Kutani Mombasa. Give me a kiss. Find in Mombasa. Tutahi Chikari. On my own. When you turn around and you turn me on, girl. The way you wind and turn my roll. When you go down low, don't you hurt me, Marty. You know where when you're down. When you leave me alone, it's stuck in my head. Take it to my jacuzzi.
Aho ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha. Ndashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fatuma Kalala Limasi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije kuri micro i Washington DC. Mwari kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabashimiye ndabifuriza umunsi mwiza. Imana ibahezagire.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.